Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivuga Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 48 bice bitatu ya Radio Ishuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu Ijwi ry'Amerika. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 bice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Hano Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Ikaze mwese mu biganiro bya radio yanyu. Tumwitangira kugira igitinde mu gihe
cy'ubuzima bw'abantu. Kwegera ubutungane, ubushikiranganji bw'ubutungane
uri n'iteka ryo kumenya abantu bafite ikibazo cy'ubuzima bw'abantu mu rwego rwo koroshya ingamba z'ibihe bya COVID-19. Muri Congo icyiciro cya gatatu cy'impunzi z'Abarundi batahutse mu gihugu cyabo. Naho muri Amerika hasigaye iminsi 5 gusa ngo amatora ya perezida akorwe mu gihugu hose. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya nimujye kure ya radio yanyu. Tekariko mbere yaho tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, waramutse neza.
Waramutse Ejeni. Turayahera ku matora yaha muri Leta Zunze za Amerika. Perezida Donald Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa gatatu ko ibiharuro by'amajwi mu mareta akomeye barwaniramwo gutsindamwo amajwi menshi ari byiza kuruta ibitangazwa n'ibigo cyangwa ibinyamakuru bivuga ko aza inyuma ya Joe Biden. Yabivugiye i Las Vegas muri Nevada mbere yuko aja muri Arizona kubandanya imyiyamamazo. Ni mu gihe hasigaye iminsi 5 imbere yuko itariki y'amatora yo ku itariki 3 z'ukwezi kuza kwa 11 ishika. Ibiharuro byo ku rwego rw'igihugu bitangwa byerekana ko Joe Biden aza imbere ya Perezida Trump ku bice 7%. Ku bw'ibyo bigo, Trump ari inyuma ya Biden mu mareta ya Michigan, Pennsylvania na Wisconsin, mu gihe abo bakandida bari 2-2 mu mareta ya Florida na Carolina y'Uburaruko. Abanyamerika bifuza gutora kare barabandanya gutora kugira birinde umurundano ku munsi w'amatora no kwirinda ikiza cya COVID-19. Abashika hafi imiliyoni 75 baza baramaze gutora mu gihe hasigaye iminsi 5 ngo uwo munsi w'amatora nyezina ushike. Abahinga mu by'amatora bavuga ko aya matora ashobora kuzokwitabwa n'Abanyamerika benshi kuva mu 1998 aho 65% by'abari bemerewe gutora ico gihe batoye. Muri Afrika, Perezida wa Senegal Macky Sall ejo kwa gatatu yarasheshe leta yose y'abashikiranganji 32 inyuma y'amezi 18 bari bayimazemo. Umuvugizi wa Perezida Abdou Latif Coulibaly yavuze ko Perezida Sall yasinye itegeko ribahagarika ariko imvo yabimutumye cyangwa igihe hazoshingwa iyindi leta nshyashya ntibyatangajwe. Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune ari mu bitaro bya gisirikare inyuma y'aho amenyekanye ko yanduye COVID-19. Perezida agiye mu bitaro mu gihe asigaye iminsi mike ngo igihugu gitunganye referendum ku itariki ya mbere ukwezi kw'11 ishobora kuzomuha ububasha bukomeye. Perezida Abdelmadjid Tebboune yinjiye ibitaro ku munsi wa kabiri hamaze iminsi hanuganurwa ko yanduye uwo mugera. Igihugu cya Zimbabwe cyarateguye integuro y'itegeko rishobora kuzohana abanyagihugu batanga amakuru adakwiye guhabwa amareta y'abanyamahanga. Iyo integuro y'itegeko yemejwe n'ubushikiranganji bubijejwe ku munsi wa kabiri inyuma yo kuvuga ko ritazobuza abanyagihugu gukorana n'abanyamahanga mu bikorwa byabo bya minsi yose. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Monica Mutsvangwa yavuze ko abo iryo tegeko rizohana arabanyagihugu canke imigwi y'abantu bakorana na leta y'abanyamahanga adacana uwaka na Zimbabwe. Leta ya Zimbabwe yagiriza abanyamahanga gushyira abanyagihugu mu mibabaro no mu bukene no guhungabanya inyungu z'igihugu.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru. Njoti banwanyi imwumva na dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomereze noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ministeri y'ubutabera y'u Burundi yarayitangije ku mugaragaro gahunda yo kurangiza imanza zatinze no gushyira mu bikorwa izaciwe ariko ntizishyirwe mu ngiro. Iyo ministeri imenyesha ko iyo gahunda izamara ukwezi kose ikorerwa mu ntara zose z'igihugu. Amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bw'abafunze asaba iyo ministeri ko yarekura abagororwa barangije ibihano byabo ariko benshi bakaguma mu magereza atandukanye y'igihugu. Inkuru migezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver Nyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Isekeza ubushikiranganje bw'ubutungane bwise iryo gutunganiriza abarenganijwe ryatanguye kuri uyu wa gatatu rizobera mu ntara zose z'igihugu. Umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yaritangurije cese ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura kuri uyu wa gatatu rikaba rizomara ukwezi kose nk'uko yabivuze. Muri icyo kiringo abacamanza n'abashikiriza manza bazokwishikira ku rubuga ahari amatati canke mu mabohero atandukanye kugira ngo bumvirize abegwa n'amadosiye azobariko arasubirwamo nkuko ubwo bushikiranganje bubivuga. Ikindi nuko abacamanza bazokwakira inzandiko nshasha muri dosiye kanaka canke ivyabona bishobora gutuma igihano cafashwe gihinduka canke urubanza rugasubirwamo rwose. Umushikiranganje w'ubutungane arizeza ko imanza zitari nke zatevye zizokugwa mu nzira.
Mu ntumbero yo gufasha abenegihugu kwegera ubutungane, ubushikiranganji bw'ubutungane buri n'iteka ryo kumenyesha abenegihugu bose babwituye basaba isubirwamo canke ifutwa ry'imanza z'amatati isekeza ryo kumviriza no gutunganiriza abegwa n'izo manza bose. Ubushikiranganji bw'ubutungane usavye abajejwe ico gikorwa kukirangurana umwete n'ubwira, ugahamagarira abegwa n'izo manza bose kwitabira iryo sekeza no korohereza abazoba bariko barabatunganiriza. Usavye abajejwe intwaro kuzofasha kugira ngo iryo sekeza rizogende neza. Ni harambe ubutungane kuri bose.
Iryo sekeza rimaze gutanguzwa icese amashirahamwe yigenga yitaho ineza y'abanyororo n'agateka kazi na muntu yagize ico arivuga ko. Rimwe muri ayo mashirahamwe akatse Burundi ishirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rirashimishwa n'iryo sekeza. Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri akatse Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari igikorwa kije hageze kandi kirindiranywe igishika cinshi n'abituye ubutungane ariko bataratunganirizwa.
Turashima isekeza umushikiranganji w'ubutungane yatanguje yuko imanza zabo basavye ko imanza zabo zosubirwamo biciye mu bushikiranganji ibyo bita revision ko bozikura mu nzira amadosiye baba bafise kandi turazi ko atari make kuko ubwo buryo bwirukira abantu batari bake kandi imanza ugasanga zirateba cyane mu bushikiranganji. Turamaze kubona ko uyu mushikiranganji afise yerekana ko afise umwete mu gukora mu magishikira amabanga yaciye atangura guhimiriza abacamanza ko bonyarutsa cyane cyane ku banyara abacamanza bafise amadosiye y'imanza z'ivyaha kugira ngo abanyororo babacire imanza n'ingoga ari abashobora gukwezwa bezwe arashobora kuronka ikigongo cy'umukuru w'igihugu canke abaherahereza iminyororo kugira ngo abanyororo bagabanuke cyane mu mabohero n'abujya bigaragara ko yarengewe.
Naho biruko ayo mashirahamwe abona ko hari umugwi w'abanyororo usa n'uwibagiwe. Atanga akarorero k'abanyororo barenga amajana indwi bafungiwe ibyaha vya politike bahawe ikigongo c'umukuru w'igihugu canke barangije ibihano vyabo ariko bakaba bamaze umwaka urenga batararekugwa. Asaba ko nabo batokwibagirwa muri iryo sekeza.
Aho bari guhera ko sivyo bariko barashira imbere kuko hari abadasaba yuko izo manza zobanza gusubizwa mu vyo gusubiramo canke mwiyungururizo mu gihe baba arejejwe n'ubutungane canke barahejeje iminyororo yabo abo bateza guca basohoka atwovuga nk'abakurikiranwa ku byaha bifitanye isano na politiki hari abanyororo benshi bamaze igihe kinini barunguruje imanza zabo ariko gushika n'ubu buboneka yuko amatsinda atari karabitaho nico gihe habiryo himirizwa ry'abaheraheza imanza bafise abo ugasanga ntibagiyemo aho rero ntituvuze abejejwe n'ubutungane abahejeje iminyororo yabo n'ubu bakiri mu mabohero atandukanye mu gihugu nagerageze atunganiriza abanyororo bariko bararenganywa
ubushikiranganje bw'ubutungane burahumuriza ayo mashirahamwe ko abimanza zabo zatevye bazorenganurwa mu kiringo c'ukwezi gyusekeza arizomara Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Icyiciro cya gatatu cy'impunzi z'Abarundi 296 bari mu nkambi ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari batahutse basubira mu gihugu cyabo. Bamwe mu basigaye mu nkambi nabo barifuza gutaha vuba kugira ngo abana babo bajye mu mashuri. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bishimye cyane nari maze umwaka n'amezi atanu mu rupango mu Kavimvira ako ni umunsi ngiye na dosiye yanjye yibuka gusura mu gihe cyanjye cy'amavuko ngo mwaka n'amezi ngiye maze ngaha maduwa ni byago byinshi cyane ndagwara nkajya kwa muganga nakoze bishobora guhana ngiye kwa muganga niba nkiye kwa muganga amezi imiti itambure itameze neza cyane imbeza kandi ntakize ndashimye gose kuba nifuje nisubire mu gihe cy'amavuko kandi imyaka nari maze yimije naho nyamwe cyanjye cy'amavuko vraiment ababyeyi banjye bari Burundi ntibazi ko mpaye nuko ntagihari nino mbere abatelefoni nari mfise n'ubu ntibazi ko ngiye mu Burundi bazakumara gusanshitse ngitse muhira ariko nagiye ngo ntashe muhira vraiment ndari nani basigaye ngamu Kavimvira cyane bavize ingora nimutagiye kungana ariko barabandika ngamu Kavimvira ndetse n'amafaranga ngamu Kavimvira ntibakwandika uco mbwire umurevi jo mbwire amafaranga ngamu Kavimvira yirwa mu igaravie yirwa ajya kurimirana yagenda gusega mu mihana y'abakongomani abakongomani bakadutuka bakagira gute mwa Barundi mwahunze ubundi mwumvye muza kwandika muri Congo n'ukuri ninjye ateza ngaha anya mu Kavimvira zirarenze n'umwe ubukoko bunjye guzi ubukoko nibora nabo bugari bwobwo burarura nibora bakabiza
kuba mvuye ngaha ni nk'imana yonye nibikoze je nsizije nabikoze ko nabagenzi banje baracyamerewe nabi nyuma nyayimbayeho nabi nyayimbayeho nabi ku buzima bwo kugumanza kwikora amagaravie ubuzima bwo kujya mu murima kugira ante ariho nk'abamwe bamwe tutamenyereye kuvunika cyane kugira ante ariko ni ubuzima buvunye bagerageze vraiment jewe ndagiye ariko ntaho nsize bene data aho basigaye ni ahantu habi cyane abana baronaho impande y'amasari biki ntibaharinganiza kuvugwa ntibabavura kiriya kintu cyose numva ntibabaraba ingyazo babagaburira ni nk'ingurube
icyo nishimye kusubira mu iwacu mu gihugu kwanza ni imyaka myinshi navukiye hanze kugira hanze y'igihugu numvise kushima kusubira iwacu mu Burundi iyo bavyeyi banje bavuze kwayo nishimye cyane kubona ko nabo basigaye ngaha bo batotera baja mu makambi ahubwo botera baja mu gihugu cyabo kuko tuze kubakikia igihugu cyacu cyatwibarize kuriko kuba ngo uje kungo umje mu makambi kandi igihugu cyacu kiguhamagara si cyiza batujani watu gusa ni tugire Burundi cyo twifuza hari abatagira aho baba baduhe leta n'umuvyeyi baduhe aho tuba bajya bafise aho baba babahamabati babasanurire kuko barahangayiza uko imyaka ni nyinshi bari hanze batari mu gihugu
maze umwaka n'amezi ane ndi ngaha abana ntibiga babaye mayibobo abana nta kintu baronka kibafasha ni ukuguma ngaho gusa bajya ubugari bwa bigore na bwene bwabuze buri mwinyo bakaguma bahara umwana ashobora mu ndwi akagenda kwa muganga inshuro zine ugenda uvayo ntacure nk'uri bubahe bakuririrako ibadutabare natwe badukure ngaho turarushe vraiment turarushe badutabare natwe dusubire mu gihugu cyacu cyatwibarutse dusangira sarahiye turi mu Burundi aba basubire ku mashuri rero kaza kazi kubera ndabona jyewe sinize ngo ngune amakambi nta kintu ntibimarira ariko mwana wanjye niyo yadashishuye hari izo n'abazo babo ntakagira ari ibadutabare badukure ngaho turarushe ngaho bamwe
ubwo bari basize mu rugo na cyane cyane twumvise akamo k'umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi yaduhamagaye ngo dusubire mu gihugu cyacu nshimira abantu bahagaze ndetse n'ibyo byagiye ariko ko bifuza cyane twagiye ndetse gutaka
ngo ngaho muri Kongo turahabangamiwe cyane urabye ngo ngaho muri Kongo turazinduka turi ngaha kwirigara urumuntu w'umugabo ufisa abana mu gari kuri abantu byo kora urundo cyo cyose ndiyo tujya ngo nitugire iyo tuba ubwo dufise igihugu cyacu twe dutegeza gutahama twifuza yuko leta y'u Burundi kabisa mu dufasha tugasubira ko nabikoze
Je navuye mu rusenda ndahamaze imyaka ine twariyandikije mu rusenda kugira dutahe byaranze cyo duhitamwo kugira tuzabikoze ndahamaze
Mu Rwanda guherejo kuwa gatatu insengero kiliziya n'imisigiti byemerewe kwakira ibyo kwishyura COVID-19 mu gihugu inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda Asumuta Kabuye
Inama y'abaminisitiri yateranye kuri wa kabiri yobowe na Perezida Paul Kagame muri Village Urugwiro yongeye gusuzuma ingamba zo gukumira ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19 zaherwaga kwemezwa mu nama yayo yo ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa 10 imwe mu myanzuro yavuye muri iyi nama ni yongera umubare w'abaherekeza ababo bitabye Imana yaba mu bikorwa byo gushyingura cyangwa se ibyo kubasabira mu nsengero iyi yari isanzwe ari imbogamizi ikomeye kubitabiraga uyu muhango babangamirwaga n'imibare isabwa kwirimbi kuko amabwiriza ya mbere yasabaga abantu bajya gushyingura ko batagomba kurenza 30 ubu bakaba babaye 75
urumva akenshi babumva bitatomba bazavuga ngo hari kuza abantu benshi ukumva nyine bafitagenda ko kudaherekezwa
cyoco w'abanyarwanda abantu iyo umuntu yapfushaga aratabarwa urupfu ni ibintu biba bidasanzwe kubyubahiriza mu gihe nk'iki nabyo biraguye bakwibaza uti se mu muco w'abanyarwanda ntamutabaye nange byamubayeho nange ejo bizambaho ni ngombwa kandi ni ukugurizanya kuko ari umuco wacu w'abanyarwanda wo gutabarana wo gufashanya mu gihe nk'iki
iyi nama kandi yongereye umubare w'abitabira ibikorwa byo gusezerana no kwiyakira uva kuri 30 na ugera kuri 75 mu zindi ngamba nshya zafashwe ubu noneho abitabira insengero bemerewe gusenga kugeza ku gipimo cya 50% by'ubushobozi bwabo zakira abayobozi b'amadini anyuranye bemeza ko iki cyemezo kije kubatura umutwaro bahoranaga wo guhitamo uza gusenga n'uwangiwe Padiri mukuru wa paruwasi Regina Pacis ya Remera Ntagungira Jean Bosco yabibwira Ijwi rya Amerika
Yose tashikemerewe kuri 300 muri kiliziya yakira abantu hafi 300 urumva ko ari 10% urumva ko tuzagende buri abantu 200 na 300 hafi na 500 urumva rero ko bizahindura ibintu rwose cyane kugira ngo batanagira n'ipfunwe nababwira ati mufate nk'aho tutaratangira gusenga abantu baturutse hirya no hino abenshi ni abasezeraga hano rwose ku kibuga cya kiliziya baba batonze umurongo kera yakuzura abandi 300 bakuzura aza musubire mu rugo mukurikira imisa kuri televiziyo no kuri radiyo mariya abenshi batahaga rwose iki ni icyemezo rwose kidushimishije cyane kandi dushimira guverinoma y'u Rwanda kuko umuntu arabona ko hari ikintu gitangiye gufunguka
gusaranganya abaza gusenga n'abasubira mu rugo ntibyagoraga bo muri kiliziya gatulika gusa kuko no mu idini ya Isilamu mu Rwanda umujyanama wa mufti w'u Rwanda Sheikh Suleiman Barushimana yabwira Ijwi rya Amerika ko umubare wa 50% uzajya wakirwa mu nsengero zabo uzongera abitabiraga kwinjira mu musigiti
ubu rero aho twumviye ko bongeye noneho kongera koroshya bakavuga bati noneho bya 50% byadushimishije kurushaho hariya ku musigiti wo mu mujyi mu by'ukuri mbere ibintu covid bitari byaza washoboraga kwakira abantu bagera barenga 500 niba batwemereye noneho 50% ntabwo ubwo rero kuvuga ngo ntabwo tuzajya munsi ya 250 twari dufite ikibazo cy'uko bazaga ari na benshi imibare yarenga tukavuga tuti huzuye bagasubirayo batishimye ariko noneho ubu ngubu ba bandi basubiragayo tuyibwira ko nta kibazo bazagira ubwo ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko abayisilamu bo mu Rwanda tumwe turabyitwaramo neza ubwo Imana dusaba iratwumva abasenga bose ubwo barabibona ni umusaruro werekana ngo niba turimo dusenga bikagira biba byiza ibyo ni kimwe mu cyo tugomba kubabwira ngo dukomereza noneho mu minsi ikurikira ahubwo tuzabijana kwira.
Inama y'abaminisitiri kandi yemeje ko ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizafungura mu byiciro nyuma yo kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo akazatangwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Iyi nama kandi yemeje ko ingamba zisanzweho zizakomeza gukurikizwa, harimo kuba ingendo zibujijwe guhera saa yine z'ijoro kugera isaa kumi za mu gitondo. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengurwa ry'inzego z'ubuzima. Kugeza ubu ingamba zari zarafashwe mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 zirimo kugenda zoroshywa mu gihugu, gusa nta kinzego zibishinzwe zari zavuga ku mpamvu yabyo. Ariko imibare igenda itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima buri munsi igaragaza ko abandura COVID-19 bagabanutse mu buryo bugaragara, ndetse umubare w'abayikira ukagenda wiyongera. Kugeza mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo bya virusi ya corona 550,000 n'abantu 532 byasanzwemo abantu 584 bayanduye. Muri bo 485 barakize, naho 198 baracyitabwaho. Mu gihe icyorezo kimaze guhitana 35. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umunyeshuri w'Umurundi wigaga mu gihugu cy'Uburusiya, Jolivier Makoroka, yiciwe muri icyo gihugu n'abantu bikekwa ko ari intagondwa z'inkozi z'ikibi. Umurambo we wabonetse ku cyumweru hafi y'icumbi ry'abanyeshuri bo muri kaminuza yigagamo mu mujyi wa Moscow. Kuva kwa kane yari yaburiwe irengero. Ambasaderi w'Uburundi i Moscow, Edouard Bizimana, yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira aho amaperereza kuri urwo rupfu ageze.
Nagomba imbere ya byose mpoza umuryango wasabye nongera mpoza abanyeshuri mpoza n'abarundi bose barahari mu Burusiya, kuko ni uruhombo runini cyane umwana bamupfaye ubuzima akiri muto, kandi igihugu cyari kimuzaye ko byinshi amari muryango. Bumba rero ibyo bigoye rwose, nanjye nkuserukira igihugu ni ibihe bitanyorohera cyane, kuko baguma bambaza bati byagenze gute, nanjye ata makuru menshi mfite kuko nanjye amakuru ndonka bayahabwa n'abariko bagira amatohoza. Nabo igihe amatohoza kiba nta nkuru nyinshi baguha. Mugabo icyo twabonye ni uko umwana yarishwe kuko yabuze irengero kuwa kane mu masaa moya n'inusu yo kumugoroba, hanyuma bararondera kuwa gatanu, kuwa gatandatu, kwa mungu mu gitondo niho batoye ikiziga, kandi icyo kiziga bashaka gutora hagati muri universite hasi imbere y'uburaro bwiwe. Ibyo rero byaratubabaje, byaraciye intege abantu benshi, abanyeshuri baragira ubwoba. Icyo rero twaciye dukora ni uko twaciye tujya mu byo kubahumuriza no kurondera ingene byabaye, ingene byagenze.
Amakuru ariko atangazwa avuga ko ashobora kuba yagandaguwe n'intagondwa za Rusiya. Ayo makuru niyo amakuru amaze guhabwa n'abapolisi bariko bagira itohoza ifashe gute?
Polisi bamaze kuduha amakuru make gose, kuko nabo bavuga bati bashagira amatohoza. Mugabo ivyo ababivuga ngira ngo bafatiye ku vyandiko bahabonye, hariho igicapo bahandi bahacapye. Ababizi rero bavuga yuko ico gicapo ari iyo sanamu, ico gifoto bashakyeho ari icyo bamwe bashira aho biciye umuntu. Abo bantu izo ntagondwa habereye ubwicanyi, ico rero twarakibonye muri universite. Ngira ngo nico bituma abantu baca bavuga ko ari uko byagenze, kuko kandi nibaza yuko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko nibaza ko yishwe kubera ari Umurundi, nibaza ko yaguye mu bafi nyine gutyo wari kuba wari wese bahuye nabo icyo gihe, nibaza ko atari kuhabyuka. Ikibabaje ni uko rero byabereye hagati muri universite, kandi abana bari bazi ko bari bamaze gushika muri universite baba bari mu bigo bya kaminuza baba bari ahantu hari umutekano. Mugabo urumva nyine byagenze. Hanyuma igikuru ni uko twarituye abategetsi ba hano, abategetsi ba polisi, abagira amankete, abatwara Minisiteri yo hagati mu bihugu, Minisiteri yewe igendanye n'andi makungu, dusaba yuko ni kuri uwo bwicanyi bwotohozwa, hakaba gusohoza bihagije kugira ngo abakozi iryo bara bafashwe kandi bashyikirizwe ubutungane. Mu mwaka uheze aho hari umunyeshuri nyine nawe nyine yishwe, mugabo we yishwe kure y'ikigo cya kaminuza ku birometero 100 yagiye kuramutsa umugenzi wiwe. Icyo gihe rero twaragerageje biratugora rwose, ariko kugeza n'ubu ntibaraduha icyegeranyo cy'amankete. Ibyo tuguma dusaba, hanyuma
ikintu ambasade ikwiye kugira ngo abanyeshuri cyane cyane babarundi bashaka ko batekewe n'ubwo muri iki gihe muri yo kaminuza ikintu muri kamara kwa kugira ngo ibara nk'iryo ntirisubire kugwa n'iki
icambere twakoze nuko twashye dukoranya abanyeshure turabahumuriza turabwira ko bo gumuya umutima munda yuko tugiye gufatanya barongozi ba hano b'igipolisi bo mu ntwaro nabo muri kaminuza kugira ngo umutekano wabo ucungerwe bihagije wongerejwe ico rero baracitabye baracitamiriye abategetsi muri kaminuza twasubiye turavugana no munsi ukora kaminuza n'abamwungereje baratwemera yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abanyeshure muri mu bigo bya kaminuza yabo wongerezwe bongereze abacungera bongereze y'amakamera afata amasanamu bongereze abajya barondeze n'abapolisi kugira ngo abana bari mu bigo bya kaminuza bumve koko ko bacungerewe bihagije umutekano wabo ucungerewe bihagije.
Iyo kaminuza yitwa gute? Iri mu gisagara ca Moscou?
Iyo kaminuza ni kaminuza yiga bigisha ibintu byo kubaka iri mu gisagara ca Moscou.
Hoba hari abanyeshuri b'Abarundi bangahe muri iyo kaminuza? Igitigiri cy'abanyeshuri b'Abarundi bari mu gihugu cy'u Burusiya muri iki gihe kingana iki?
Barashika abanyeshuri biga hano mu Burusiya bose barashika hafi ya 250 baregereza. Hanyuma muri iyo kaminuza hariyo abashika nka 6. Hanyuma nibaza ko ikindi kintu gikuru nashikirije mu ijambo nashikirije uwo munsi nababwiye yuko tubashigikiye igihugu cy'u Burundi kibizeye kandi kizogerageza gukora ibishoboka kugira ngo umutekano wabo ucungerwe bihagije. Nanze ku giti cyanje navuze yuko ntazohemuka aho ngeza nzokora ibyo nshoboye kugira ngo abana bacu bige umutima uri mu nda kuko ni abana baciye ubwenge, ni abana b'indero. Banabivuze mu ijambo userukira ibigestera yavuze yuko uwo mwana yari umwana w'indero, umwana akora, umwana yubaha abandi, ko ari uruhombo runini kuri universite no ku Burundi.
Ambassador Edouard Bizimana aserukira i Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Burusiya. Murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika, kandi turizeye ko ibikorwa murimo byo gutohoza eka no gukorana n'abariko batohoza ubwo bwicanyi ubishe kizote bakihuta kugira ngo n'imiryango ishobore kuronka amakuru y'imva. Murakoze cyane.
Murakoze namwe
nshuti. Mwarimu duteze amatwi ahaniho dusoreje amakuru n'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo, ariko tunabararikira ibindi biganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo byanyu mu kiganiro muri isanga nk'uko byari bisanzwe, kubera ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubahiriza ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Twizeye ko namwe aho muri mukomeje kuzubahiriza. Tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abafashije kubitegura no kubibagezaho. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mundikize, Fatuma Kana na Alimasi nibo bashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Turasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.